Kiganzio indundi culture amakuru mu kirundi.
Ejid Nahayo
mwese mu kiganzio radio ni culture kazi muko twateguriye zimwe mu ngo nkuru nkuru ziyagize bangu mashinga amateka baranegura ko haraho haraho bishika abagwayi bakarungikwa kuvurirwa ku bindi bitaro ntibakigwe neza ivyo bibaza ko ziba bitumwa no kudakorana neza hagati y'amavuriro nayo mugihe wa 2022 gitugutu kumwa kutashya umunsi mpuzamakungu wahariwe agati kakabagendana ubumuga bwo kugigimiza mu Burundi ishyiramo ry'abagendana ubwo bumuga rivuga ko hari intambwe yatewe mu kiringo cy'imyaka 11 iheze uyo munsi uhimbazwa hano mu Burundi bamwe barovyi bakorera kumweha wa Kajaga muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura barasaba abajejwe gisata cy'uburovyi mu Burundi ko barovyi bagikoresha igera mu kuroba muri ico gice boronswa ibikoresho bigezweho by'ukuroba kugira nabo bashore kuduza umwimbu ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze
Radio Indundi Culture
nge kuba ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cha politique aho mugambwe Radebu uvuga ko hari gutera imbere mu bijanye no kwishyira no kwizana mu gihugu nyuma y'imyaka 32 irangiye incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye gandagowe hari kwa 2021 gitugutu muri 1993 Jean de Dieu Mutabazi arongoye uwo mugambwe asanga ariko demokrasi mu Burundi igikeneye gukurikirwa n'iterambere tumukurikire
uyu munsi mu byerekeye demokrasi kujya president yavuga ati tugire demokrasi mugabo dukore twongere dusabikanye no kuvuga demokrasi umunsi turayifise turongorwa nabo twitore nabo twitoreye kuva hasi gushika hejuru mugabo ivyo ntibikwiye demokrasi nigarukira ku matora gusa kandi demokrasi nigarukira kwisha no kwizana urabona umuntu wese aravuga ico ashatsa ashatsa araja mu migambwe akaja mu mashirahamwe adahara n'ivyicaro vya politike agashikiriza ivyo ashatsa kandi kakagereka mugabo ivyo ntibikwiye igihe tutaronse iterambere ahico gutuma hajya bavuga ati gusabikanya umuntu asabikanya neza amatungo y'igihugu igihe hashize imbere ico bita bonne gouvernance no kuvuga intwari bereye agahaze rero karacari ku ntwari bereye muga umuti wako rero no kugira ngo abari kwisonga burya nibo kujya bavuga ati umwera uvibukuru gakwira hose abari kwisonga niwe bategereza gutanga akarorokeza mu kugwanya igiturire hamaru abandi bose bagaheza bagakurikira mugabo ivyo navyo kandi biraheza bikaboneka tukabishikira gute natwe tubashigikiye niho baca niho abagwanya iturire bashobora kugira ingufu nahandi n'umukuru w'igihugu nayo kigwanya ari wenyine tutamushigikiye ntabyo ushikaga
Jean de Dieu Mutabazi arongo yo mugambwe Radebo mu giherero muri kuno kwezi kwa gitugutu kuni hanibukwa incungu yo kwikukira ku Burundi umugambwe AND intadohoka uranegura ko ivyo kwibuka incungu muri rusangi bijya birataka novera uko imyaka ihera umukuru wawo afatira akarorero kukungene ivyo kwibuka izo ncungu vyatunganijwe muri uno mwaka Gaspar Kobako akanegura ko amajambo yazo atumvirijwe kuntatemwa nkuko vyahora bikogwa uwo munye politike abona ko hambavu yo guha agaciro ayo majambo ukwezi kwa gito gutukoba n'ukwezi kw'ikigandaro mu Burundi kurikira Gaspar Kobako
kwezi kwa gito tunigwirabura kubera kwa gasore yaragandaguwe haraniye independence n'abandi bafatanije hanyuma kuri nyene icubahiro Melchior Ndadaye nawe yagwaniye demokarasi acagandagwanwa n'abafasha biwe n'ukwezi kotegerezwe guharigwa n'ikigandaro ikindi kibabaje ni ingene muri imyaka tugezemo izo ntungu zitacibukwa nkuko byari bimeze ubwa mbere kwa gasore ntibakivuga ijambo ryiwe abantu baza gushira ko amashugwe ku ntetemwa yiwe umukuru w'igihugu yazindutseyo jamu ntituryumve mbega yantaye kwikukira turayemera mbega turayibamo neza guhitana ku itariki 2001 aho kugenda kumviriza ijambo ryihumure kandi amajambo byabijyagwa gasore byabijya Ndadaye na majambo adashira uburyohe umvire nka gasore avuze ati abantu bazoja mu busuma mihimbiri n'abambuzi bazohanwa nyaguhanwa tata yavuze ati ntihatsinze umugambwe sawa nyafrodebu hatsinze demokarasi none muba mugomba yuko abarundi tubane neza gute nigihe tugabishijwe umengo biduca inyuma y'amatero tugasaba cane cane abaturo turongoye ko batozusubiza inyuma inyuma y'imyaka 32 hatsinze demokarasi inyuma y'imyaka 64 turonse intaye kwikokira uko kwezi amadarapo yoduzwa kugeza hagati uko kwese kose kukarangira hanyuma ko subizaho uyu muco n'umugenzo kwibuka izo ncungu tari uko ibintu byo kuza kutubarira ngo kwikukira ngo demokarasi kamengo n'ururirimbo kabare ukwezi tuguma ducishamwo amajambo y'izo ncungu tukama twibuka izo ncungu n'abarundi sinzi baguriye mu mporero
Gaspar Kobakoro arongoye umugambwe AMD intadohoka ibikogwa bitandukanye bigizwe n'ubudandaji byahungabanye kuri uyu wa gatatu mu nyubakwa yahitwa kwa Kamala mu gisagara cya Bujumbura abafisi bibanza byo gucuruzi bazinutse babona ivyo bibanza byabo bishigwa ko amagufuri nabo bivugwa ko araho mu nzego z'ubutungane n'umutekano imvo zikaba zobara matati y'ico kibanza ahuza abasigwa buyo Kamala bene kwakorera bo bakavuga ko batumva ingene ingorane z'umuryango zuhungabanye ibikorwa byabo ibintu tubaze mugenzi wacu Alice Ndayizeye
Ni kibazo gifatiye ku matati yo kuhagararira umuryango w'umuhisi Kamara aho hari impande zibiri bamwe bakavuga ko hari umwana umwe asigwa n'uwo muhisi yatowe n'umuryango ngo bariwe akurikirana ibikorwa bibera muri ico kibanza ku rundi ruhande naho bakavuga ko ico kibanza coba kiratunganywa n'abakenyezi babiri bavuga ko arabasizwe n'uwo muhisi kuri gatatu rero abakorera muri ico kibanza bazindutse babona umwe muri abo bakenyezi ari kumwe nabo yavuga ko arabakozi ba sentare subiramwe imanza ntamwe n'abajejwe umutekano baje bazanye gufuri bagenda barugara ibibanza bakoreramwo bakabagiriza ko hari amasezerano mashasha batateye ku mukono
cyo turabapangaye dufite kontra nabana abanye n'inzu n'injingora n'iki wabo ntituraba obere araje gutanga itegeko turihe obere bafite ideni turariha obere Nanuna musi umugore aje ni gipolisi kwanza ubwa mbere abanje kuzana ikezi washaka duhindurire kontra kontra ije juri yindi tukafitene kontra nawe
Tegi tuma tutariko turakora twaje tubona sentare iza kutugarira ibibanza batubwira yuko tarasinya ama kontra manshaje na ntituzi gituma ayo ma kontra nayo turabona
Abakora muri izo bibanza rero berekana ko bariko barahomba kuko atahandi bakura ibyo abana baba bafungura abandi bakibaza nimba bazoshumboshwa uwo mwanya bataye batariko barakora
nkubo abana bashinone tubagaburira cwege ntizukorera re tukorera utwa tufungura ruko tudandaje babona baratugari cyakuronka esho tugaburira abana
nubwo seko turakora twe dusoko turi kugwe cyo tuzora ho bayere nabo bayere zoza kutwishuza tutakoze tudashe bigenda gute
turatakaza nk'ubuje fite salon de coiffure nari fite randevu y'abantu batanu bo gusuka nabo gusokoza bugayi ubu batubi inyuma neno nashaka kubaza ayo mahera natakaje no munsi bazo yandiha cyangwa uyo mukuru wa parke yabarungi se nonzo ari ayo mahera je shaka wamenyesha ukuntu ayo mahera natakaje no munsi ukuntu nzo ya roho
abakorera muri ibyo bibanza bagasaba ko borenganurwa
cyo dusaba nuko botugururira twebwe tukabandanya dukora
je shona saba nashaka ubutungane burabi byo bintu nibituraba baheze ingorane zabo zo mu miryango amase bakozi batureke dukore je nibaza ko ru
teki duhoje no mu muryango nuko tura bafanga idupanze tukariha ya matati yo mu muryango bakwikoherereza mu muryango nk'abanyamuryango
ku ruhande rumwe rw'abasigwa b'umwisi Kamara ruremeza ko abo bakorera muri ico kibanza atadeni na rimwe bafise batategerezwa kugarigwa ibibanza ico kibanza sijya mbere babonye baza kugara amatati muri ico kibanza akaba yatanguye kwaduka haraheze imyaka irenga 15
Radio Indundi Culture
Wamangiri na kabiri gati kutukumwa kutashe numusi numusi amakungu yahariye agateka kabagendana ubumuga bwo kugigimiza mu Burundi ishiramo ry'abagendana ubwo bumuga rivuga ko hari intambwe yatewe mu kiringo cy'imyaka 11 iheze uyo munsi uhimbazwa mu Burundi Pacifique Mahoro icegera cy'urongoye iryo shira hamwe avuga ko mu kibano hamwe no mu mashure bamwe mu bavyeyi ndetse n'abarezi baha amahigwe amwe abana bagigimiza hamwe rero n'abadafise icyo kibazo tumukurikire yatanguye igana mugenzi wacu Chris Arezarerimana ivyo shira hamwe gyaranguye kugira ngo iyo ntambwe itegwe
ibyo tumaze gushika ako bakoze amahimiriza abigisha bigisha abana ba agigimiriza kandi cyoye tumaze kubona umwimbu aho amashuri amwamwe bakira canke gufasha umwana agigimiriza bitakiri ikibazo kuko amashuri amwamwe tugendera ushikaho bagaca bakubwira atahiga abana banaba bagigimiza ati mugabo hariho umwe agigimiza gose gusumba abandi ati twama tumufasha ukunokuye ati tukabuza abandi bana bigana kumutwenga ati kandi tukamuha akaryo nk'abandi bana nawe akaza ari shura izo mpanuro nyene nizo twagiye tuza turaha ababyeyi bafise abana bagigimiza kuza barabarinda ko babatwenga kuza baramenyera yuko kubatuma nk'abandi bana bose kugira ntibabakumira nabo bango bitume baca bikumira kugira babaze barabamenyereza kubakingira ababatwenga hama no kubatuma ibyo bashobora gutuma abandi bana bose kugira nabo ntibagire uruhara mu gukumira abana babo kugira ngo abana babo ntibakure bazi ko bafise ingorane cyangwa ntibakure bazi ko bafise ibyo badashoboye kuko iyo akuze azi ko afise ibyo adashoboye bituma akura azi ko afise ingorane kandi agaca akura canke abaho abitinya ugasanga ya ngorane afise yagumye ikomera mu buriwe
Pacifique Amahoro n'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'abagenda n'ubumuga bwo kwigimiza mu Burundi bamwe mu bashinga amateka buranegura ko haraho bishika abagwayi bakarungikwa kuvurirwa ku bindi bitaro ntibakigwe bibaza ko icyo kibazo cyo bakiva ku kudakorana neza hagati y'amavuriro ari mutumire mu namashinga amateka ku munsi wa mbere w'inundwi mushikiranganje w'amagara y'abantu yasiguye ko ivyo biva ku baganga canke abarongoye ibitaro baba batabanje kuvugana imbere yo kurungika umugwayi muganga Dune baradahana akaba yamenyesheje ko icyo kibazo kiriko kirakosorwa no nkuru tubibaze Jotan iratuzi
Ikibazo c'abagwayi barungikwa kuvurirwa ku bindi bitaro ariko ntibakigwe bahashitse vyatumye umushingamateka nka Denise Ndadaye abaza umushikiranganje w'amagara y'abantu ukuntu ibitaro bikorana hagati yavyo
Nagomba mbaze ingene ibitaro bikorana Ikibazo aho kiri igihe umugwayi akeneye kuronswa umuhinga ugasanga ari mu bitaro kanaka baramurungitse mu bindi bitaro ariko bamurungitse mu bindi bitaro Hariyo sanga umugwayi ageze ibibazo ugasanga baramuteragiranwa bakavuga ko batamwakira akamara amasaha n'amasaha ariko arayerera ari muri ambulance
Aha Denise Ndadaye asigura ko hari nabo bishika bakitaba Imana batarabonana n'umuganga
umugwayi atubanza kuyerera ava mu bitaribi bamuterera hariya ica muri ibi n'abakavuga ati ngwara n'ikivura yagenda hano akavuga ati umuganga arabivyo yaraye kizamu kandi azogaruka kwa gatanu uwo mugwayi akarongera kwitaba Imana amaze amasaha n'amasaha muri ambulance
umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine baradahana yemeza ko icyo kibazo kiriho kijanye no kuvugana hagati y'abaganga
twarabonye ko hariho mauvaise communication hagati y'abaganga imbere yo gutransfera umugwayi
ahamenyesha ko ico kibazo kiriko kiratorega umuti biciye mu buhinga bwa none
ni muri uwo mugambi rero wa digitalization harimo ingene les hôpitaux les médecins bazobanza kukomunika na hagati yabo kugira ngo umugwayi bamutransfere ahari directement prise en charge bace bamutora
Ingingo ya 11 y'itegeko ryo kuwa 12 ntwara ntumwaka wa 2020 rigenga itangwa ryo buvuzi mu Burundi ritegeka ibitaro n'amavuriro kwakira abagwayi ku murango no mwijoro no kuraba ko abarwayi babandanije kuvugwa ku bindi bitaro baba barungitswe ko mu gihe uburenganzira bw'umugwayi buhonyanzwe umugwayi arafise uburenganzira bwo kwitura ubutungane hisunzwe ingingo ya 269 y'iryo tegeko
Arakoze Jotan iratuza amakuru avugwa mu mwuga w'uburovyi bamwe mu barovyi bakorera ku mweha wa Kajaga muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura barasaba abajeje igisata cy'uburovyi mu Burundi ko abarovyi bagikoresha igera mu kuroba muri ico gice boronswa ibikoresho bigezweho byo kuroba kugira nabo baduze umwimbu bamenyesha ko nabo baba bariko barondera igiteza imbere imiryango yabo mbere n'igihugu aho ku munsi umugwi w'abarovyi ushobora kuronka amafaranga na gushobora kuronka amafi afite igiciro cy'amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 250 nubwo hari intambamyi zitandukanye bagira idini dore na mugenzi wacu Diodone niyo nzigamiye
Bamwe muri abo barovyi bakorera kuri iyo mwiha bavuga ko abo bakoresha ingera mu kuroba aho muri cyo kiyaga cha Tanganyika bazinduka kare kandi abenshi baba ari abo muri iyo micungararo
nebo uri atangura kwanda ayo mage hasi zeri ni nusu zakatonda cyane wazindutse nyera kavuga ati mbo saa 11 nze kuba ntangi kandi akanaguzunga n'amahera yo wagiye mu cyo abarobesha magira nabone bari kubi aruza yiviriye mu site n'amazanye aca kwihagara hajya kumatazara terera ngo aroba ijyanye ne bayumvise No wundi rero wumva akubitse ni nkiyo kuvanga hangira ni hari ya kuri black ya
ngushire kwigera sije mu mazi bararonto inzenga byafata imboga nzo zito bari ko baratuye mbere cyangwa tudikoreye sinone inzenga zinki zaniro izi gifata imboga ya kwakoresha cyane senga rero zari zabonetse bari mu busumwa n'ambari mu gukoreya nzo zafata imboga
bamenyesha ariko ko babikora kugira ngo batume imijyango yabo nabo bahura n'intamba mizitandukanye
babone barahura no muri kugasanga ino muri ako bamenye yari biti bakonda guteranya agenda ko bicaye ko hejura tari nubwato akoresha aho bahaje akayaga jaka basahirukira woreka kohera uvuga atahantu nubundi ndetse nubundi umujyango urampana umva cawe mira kuyitaje imana yo nakabari kuyicungira
bamwe mu baserukira abarovyi bakoreraho babona ko abajeje ico gisata ndorera abo bakoresha igera mukuru wa mafi ibikoresho bigezweho kugira ngo nabo baduze umwimbo
ahuko no kugusaba uboneka nk'uburyo kudusanga bose nyine nabakoresha nk'ibi bita ibipa nyine nk'ibi dukoresha fatika rondera utuntu tudukoresho tuba tugezweho
ibindi babona ko uwo mugwi w'abaro woronswa n'ibikoresho byo kwikingira bita muri mwe igifaransa gire de sauvetage kugira umuyaga wadutse muri ico kiyaga nabo nyene bibakora ko abarobesha igera gushika ubu kuko amakuru twakuyabivuga bashobora kuronga amafi kumusa ciye amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 250 mu mafaranga y'amarundi
Dieudonné niyo nzigamiye ukubura uburyo cyo kimwe n'ubumenyi buke kubajejwe igikorwa cinzandiko ndangamuntu ni zimwe mu ngorane zihanze ico gisata cyangwa ico gikorwa mu gihe kuri wa gatatu ari wahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'inyandiko ndangamuntu umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu hamwe n'inzego zo hasi yamenyesheje ko ivyo bituma badashika kwihangiro bihaye mu gihe amakomino 12 gusa ariyo amaze kurangurwamo uwo mugambi mu gihugu Valentin Nahimana akaba yavuze ko hakwiye inyigisho kugira izindi kugira ngo yandi makomine ashikigwe tumukurikire
twahuna na komine 11 za kera ariyo hariyongeye ko na komine Rumonge ubu ni komine 12 kuvuga rero yuko dusigaje amakomine 30 nayo niyo tugomba gukoreramo tudeploye application kugira ngo uburyo bubonetse bose tuje mu rugero rw'abandi intambamye nyamukuru zirahari nuko tutararonka uburyo bukwiye yaba tubufise ubu tuba tugenze kure aba n'abadufasha ntibarashobora gushyigikira bikwiye ngo dushobore gukwiye igihugu cyose ibindi bibazo nuko abakozi bacu ubumenyi ntibukwiye bisaba inyigisho tuvuga kwinjira muri sisiteme nshasha abakozi hafi bose ntibashasha guhera kuri musitante tuvuga kuri chef de zone no kuvuga hakwiye inyigisho hanyuma leza jado leta civile nabo nabo nyine nje bafise ubumenyi bukwiye iyindi ngorane nuko iriya de document za kera zari mu marogistre manuel zabayeho tutegeza kugice bita nimero za sude za sezagite kugira ngo tugire baze de done uzo ikenera azoyironke kuko no banka karorero nk'ubu nka muri crise harabaye ikibazo amakomine amwe amwe arasha n'amadokima y'eta sivile arasha urero uzi ubona nk'umuntu yapasiyonye canke yapfuye nk'umupfawe kazi wiwe aje ati jenkeneye egisidagite do mariage y'umugabo wanjye yakora hanze kurekera amayineses oro byarahiye urumva ko ari ibibazo rero dutegeka kubikora bikabikwa dare base de done
Valentin Nahimana umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu gukundisha igihugu n'inzego zo hasi mu cyane mu byo gujeje harimo intwaro yo hagati mu gihugu arambwa ko twateguriye duce cyasozera mukoze imwe simatize amatwi nafashije mu hinga bw'ivyuma na matwi habona Yesu mugira ibihe byiza murakoze
Egid Nahayo